bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri cyo gatanu muri komunaje we Diane na hazwe ndongo ibiganiro vino mwanya
abavuze rero bacashwiragira hirya no hino ni nako kagwi ubona ko azakaragerageza gufatira moko imugongo abandi barundi bari baje mu myerekano mugabo ubu kagiye karahinyuka.
Unumushinga ntahe wirinyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga uko yakiriye imiyerekano yaraye ikozwe n'abarundi baba mu gisagara ca Maine aha muri Amerika. Iyo nkuru co kimwe ni wahoze ari umuhanuzi mukuru wa president Donald Trump asigura ko atakizo mucanisha muno wahoze ari sebuja. Turazigaruka kwandi hato mugume ku maradio yanyu. Ongere ndabahikaze abarundi bahungiye mu gisagara ca Maine aha muri leta z'umwe za Amerika bavuga ko batewe amakenga n'urugendo umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi wirinyamitswe ariko arakora aha muri Amerika. Ikinyamakuru gikoraho muri Maine Portland Press gitangaza ko ejo abarundi biriwe mu myerekano yo kumwiyamiriza. Mu kiganiro mukanya ampaye wirinyamitswe nabanje kumubaza ingene yakiriye iyo myerekano.
Atari ibintu abarundi bari bifuje gukora kuko iyo banze kuvyitaba nuko iyo bitari ku mutima bagira bati iyo ngendo siyo sivyo turimwo turi mu bindi abo nabona kagwi ako kagwi nako turakazi n'akabantu bagiye barabesha bafite ibyo bagiye barabesha babesha igihugu yuko ariyo nyabwoko. Ubwo rero icyo byafashije ahubwo byafashije ko ukuri kwaciye kuja habona umugabo mu gihe bagiye muri ivyo byashimirwa ngombwa yuko umutasigure abamenyesha makuru yuko abo bantu ari bamwe bagenda barabesha yuko bahunze ho nyabwoko rikorewa mu Burundi. Mu gihe mu Burundi tuzi yuko abarundi bishyira bakizana akaba ari amahoro ataho nyabwoko rihari abo rero urumva ko ibinyoma byabo byaciye gukubitirwa hashasha.
Biravugwa ko umufasoni wanyu hamwe n'ubibondo byanyu byo babiri ngaho nyene muri ico gisagara ca Maine ayo makuru yo bariyo
icambere coco ko umuryango uri hano muri Amerika niho naje kugira uruhuko no kuvuga yuko bari muri ino micungararo baramaze kuba mu maeta atari make ya leta zunze za Amerika rero muri kino gihe bari muri ino micungararo ivyo rero nivyo murazi neza yuko habayeho gushaka kungandagura icyo gihe umufasoni rero n'ibibondo bari mu rugo baragize ubwoba babonye yuko hariho abariko barabakurikirana ivyo rero nibyo byatumye umufasoni akagira ubwoba aca amera nk'ukinjuye gatoya aba rero muri kino gisagara.
Ku ruhande rumwe muti yarakinjuye gato kwera umutekano kuri ndi ruhande muti abarundi bari ngaho mu gisagara ca Maine nabaje kubesha nta mutekano muke uhari mu gihugu c'u Burundi nawo hava avuga ngo harimo kwivugiruza bukebuke.
Sinagize nti ni bose navuze ko hariho akagwi ako kagwi rero kandi akagwi kari kurushi abo rero ivyo n'ibisanzwe kuko murazi ko nabashatse gutembagaza inzego zitoye n'abanyagihugu hari habafashwe n'abahunze abo bahunze rero bacashwiragira hirya no hino ni nako kagwi ubona ko kazakaragerageza gufatira moko imugongo abandi barundi ngo nibaje mu myerekano mugabo ubu kagiye karahinyuka kuko nabo gatuma ko nabo nyine baca bakoresha kwihorera mu kubereka yuko batashigikiye iyo ngendo.
Ico kinyamakuru nyene kirabandanya kivuga yuko mu byari byabazanye harimo ukwinginga umufasoni wanyu yuko yotahuka kuko amahoro ahari ariko mukavuga yuko yumva adatekaniwe mu bifata gute canke mu bisigura gute yuko umufasoni w'umutegetsi nkawe asanzwe akingiriwe we yumva umenga nta mutekano bafise muri ico gihugu c'u Burundi.
Ico ivyo ni bisanzwe ko abonye yuko n'umwe bashobora kugerageza kumugandagura agakizwa n'Imana akabona neza yuko hariho udumbidumbi tw'abantu baza barica abantu hirya no hino batera amagrenade cyangwa bagerageza kwihora ibyo birashobora kugushika ko mu mutima wiwe yumva ko adatekaniwe ibyo birashobora gushikira n'umurundi ariwo wese ibyo n'ibisanzwe ivyacikiye igihugu c'u Burundi mu myaka iheze murazi ko atari byoroshe hariho rero abo bantu baza baragandagura abantu bakizigama
avanse ko bafatwa amasanamu canke berekanwa bari muri iyo myerekano barasigura ko batsinyirira umutekano w'ababo basigaye mu gihugu c'u Burundi. Nonge kandi mbaza umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi w'irinyamitwe insiguro aha ho guteraterana kwa majambo kumaze imisi kuba hagati yiwe na bamwe bazwi nk'abari mu nzego zikomakomeye z'igihugu c'u Burundi biciye ku mbuga nka za Twitter. Yamitwe yasiguye ko bamwe muri bo bakoresha amazina atariyo. Musubire mu mwumvirize.
Musomye ku rubuga Twitter ejo nanditse nerekanye ko kuva mu 2026 hariho abantu itwa ko dukorana ariko ugasanga barinyegeza mu kuza baragerageza kunona no guteranya abanyamugambi. Hanyuma rero ndekana neza yuko abahari babikora kera ubu benshi usanga bari mu Rwanda n'abandi baciye baca bakurikira utwo tugwi twashatse gutembagaza inzego z'iterambere n'abanyagihugu. Murazi yuko no mu bijambo nyine shobora umukuru w'igihugu yashikirije mu cibitoki igihe twaba turasozera indwi yahariwe mu Rwanda yabishikabutse ko ari ati mu 2018 nta bikerana abantu bose bazoba bagendera ku nyungu zari z'umugambi se NDFDD bategerezwa kwegezwayo. Ivyo rero n'ibisanzwe ko jewe nsanzwe njeje kumenyesha amakuru dushobora gutangura gushira ahabona abantu bamwe bamwe bagendera mu nyungu nk'izo.
Ntabere rero ririko rirayaga umugambwe ruko ubutegetsi CNDD-FDD kandi nta sano bifitaniye nayo makuru yandi yo guhunga ku muryango wanyu.
Oya ntaho bifitaniye kuko busomye ku rubuga biragaragara naravyerekanye neza yuko yamyeho kandi bizokwazaho.
Aho bitandukaniye gato nuko ubu abo musa nk'abo muhanganye kuri urwo rubuga rwa Twitter harimo n'abari mu nzego zikomakomeye z'igihugu c'u Burundi.
Ni social media nkubwo yuko ari ahantu abantu bashobora gutanga ibyiyumviro byabo bakabishyikiriza uko babyumviye. Hariho bamwe rero baca bihindura amazina, abo bihindura amazina bakiyita ukundi bakagaragaza kudabashikiriza inkuru zindi zicyoza inzego canke indongozi ziba mu gambo CNDD-FDD. Icyo nerekanye kwari gushobora gushyira ahabona abantu bamwe bamwe nk'abo usanga biyita ayo amazina ariko ubisanzwe ari abantu baba bari hafi.
W'irinyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi twavuganye ku murongo wa telefone ahari main mugiye aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuve kumakuru y'ibiyaga binini tugaruke ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nari nabiciye ku masonga Steve Bannon yahoze ari umuhanuzi mukuru wa Perezida Donald Trump yemeza ko atana kimwe gishobora kumucanishamo na Trump hamwe n'umugambi w'igihugu. Ni nyuma yaho ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa n'ivyibasiye Bannon kubera ivyanditswe mu gitabo gishasha cerekeye ubuyobozi bwa Trump. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika. Murayumva mu ijwi ry'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Steve Bannon aravugwa cane muri ico gitabo ko yatangaje ko bisa n'ubucangero canke kudakunda igihugu kubona umuhungu w'imfura w'umukuru w'igihugu yarifatanije n'abandi mu kubonana n'abarusiya mu gihe c'imyamamazo y'amatora. Ayo matora yashikanye Donald Trump ku butegetsi mu mwaka w'2016. Umucungamanza wa Trump yasavye ashimitse ko nyene kwandika ico gitabo Michael Wolff n'uwamufashije bahagarika bakongera bakirinda gusubira gushira habona no gukwiragiza inzandiko z'ico gitabo. Perezida wa Amerika Donald Trump yarababaye yongera arabihigwa n'ico gitabo amaze gusoma ivyo Steve Bannon yanditse. Ivyo vyashikirijwe na Sarah Huckabee Sanders umunyamabanga ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba yabibwiye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatatu. Umukuru w'igihugu umunyamabanga ajejwe ivyo kumenyesha amakuru hamwe n'umuyobozi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bose baragize ico bavuze kuri Bannon. Uyu ni nawe yararongoye imyiyamamazo ya Trump mu mezi atatu ya nyuma imbere y'amatora yo mu mwaka w'2016. Trump yagize ati Steve Bannon ntaco agisangiye na jewe canga ubutegetsi bwanje. Yongeye ati igihe yirukanwa mu kazi ntiyatakaje akazi gusa ahubwo yaratakaje n'umutwe. Mu majambo yiwe Perezida Trump yavuze ko Bannon ivyiwe ari ku gatwe kiwe kandi ko umwanya wose yamaze mu biro vy'umukuru w'igihugu atakindi yakora atari gukwiragiza amakuru y'ibinyoma mu binyamakuru kugira ngo yerekane ko akomeye kandi atari ivyo. Yaranatanguje ikimeze nk'intambara mu binyamakuru. Mu masaha yakurikiye Bannon yavugiye kuri radio Breitbart ko umukuru w'igihugu ari umuntu akomeye aho yari ko yishura ikibazo c'uwahamagaye mu kiganiro caciye kuri iyo radio. Yongeye ati murazi ko ndamushigikiye umunsi ku wundi. Steve Bannon muri ico gitabo. Umwanditsi Wolf muri ico gitabo ciwe yifatira mu gahanga Donald John Trump, umuhungu wa Trump, Jared Kushner, umukwe wa Trump, ari nawe muhanuzi ntakogwa ko mu biro kwa sebukwe, hamwe na Paul Manafort nawe yigeze kuba umuyobozi w'imiyamamazo ya Trump, ko bagiranye amanama n'abarusiya ngo abo bemeye ko bazotanga amakuru atyoza umukandida w'umugambwe w'abademokrat Hillary Clinton. Inama yo mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2016 mu gice c'abakunzi ba Trump i New York yabaye umuhungu wa Trump amaze kuvuga ko yobikunda hame yoronka inzandiko zicyoza Clinton. Umuhungu wa Trump yanamenyesheje ko aho umushingwa manza wo mu Rusiya atavyemeza bikwiye azoharonkera. Umunyamabanga ajeje byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Sanders yagize ati nibyagirije biteje isoni ko umuhungu w'umukuru w'igihugu yohemukira igihugu yari ko yishura ikibazo c'umumenyesha amakuru. Muri ico gitabo citwa Umuriro n'ishavu, Bannon arongera akadoma ko urutoki kwa yavuze ko umuhungu wa Trump azoturika nk'igi ry'inkoko kubera amatohoza yo kuraba ingene Uburusiya bwisutse mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu ca Amerika. Sanders yatangaje ko Wolf nyene ico gitabo yanditse amazina atari yo y'ububeshi y'abantu atasano bafitaniye n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika. Naho biruko aremera ko uwo mwanditsi yashoboye kuvugana n'abantu barenga 10 muri ivyo biro kuva aho Trump abereye perezida. Bannon inyuma yo kuva mu biro vy'umukuru w'igihugu wa Amerika yagumye ashigikiye Trump, ariko gushika ubu yarananiwe no gufasha kugira ngo abakandida baba republikani bintaguhondwa batsindiye intebe mu nama nkenguzamateka batabe bashigikire imigambi ya Trump. David Cohen, umuhinga mu vy'akahise k'abakuru b'ibihugu ba Amerika, asigura ati ehera bamufise wahoze ari umuhanuzi asanunganye igitugu n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Muri ico gitabo harimo kandi ivyerekeye butunzi n'amahera yo mu buryo budasiguritse. Ukurikije ico gitabo, Bannon avuga ko umugwi w'abahinga bariko bakora amatohoza barongowe n'umunyamategeko karuhariwe Robert Mueller, aho kwibanda ku vyerekeye Uburusiya n'imiyamamazo ya Trump bariko bironderera amahera. Bannon ati mu nzira yabo yo gushikira Trump baca ku muhungu wiwe, umukwe wiwe n'uwahoza atwara iyo miyamamazo nyene. Atevye n'ibintu byoroshe cyane atawe byonanira. Ukuvavanura n'ibiro by'umukuru w'igihugu byatumye Bannon aba nk'umwansi ruhasha ku kazi byinshi. Igihe cyose c'inama zikomeye zaba ari hari mu gihe c'imyamamazo, eka mbere no mu biro bya perezida arahazi neza. Umushingwamanza Robert Mueller aramaze kwagiriza ibyaha witwa Paul Manafort, hamwe n'uwundi yafashije mu myiyamamazo Rick Gates kubyerekeye kwiyegeraniriza amahera mu buryo budasiguritse. Aho ni mu byo bakoze muri Ukraine imbere y'amatora yo mu mwaka w'2016. Yaranose kandi n'ibyagirije kuwahoze ari umuhanuzi mu nama y'umutekano w'igihugu Michael Flynn, hamwe n'uwigeze kuba umuhanuzi mu vya politike George Papadopoulos, ko boba barabeshe mu byerekeye imigenderanire bagiranye n'abarusiya. Iruhande y'amatohoza ku byerekeye ubucuti bwa Perezida Trump n'Uburusiya igihe c'imyamamazo, umunyamategeko Robert Mueller abwirizwa kugenzura kandi ko Trump yabangamiye ubutungane mu kwifatira mu gahanga uwahoze atwara ibiro by'igipolisi kijejwe amatohoza FBI James Comey igihe yariko arakora amatohoza nk'ayo imbere y'uko Mueller amusubirira. Paul Manafort mungende itangaje mu mategeko yaritwariye Mueller mu butungane. Icyo kirego cagiriza icegera c'umushikiranganje w'ubutungane Rod Rosenstein yagenye Mueller ko yarenza amategeko n'ububasha ahabwa n'amategeko mu guha Mueller uburenganzira bwo gutohoza no gukurikirana ibyaha bikomeye bimurengeye. umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane atashatse ko amazana yiwe amenyekana yabwiye ijwi rya Amerika ku ico kirego atashingiro gifise yamara ko uko biri kose uwitwaje afise uburenganzira bwo kwitura ubutungane.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru yasubiyemo ino nkuru mu rurimi rw'ikirundi akongera kanayi dusomera ni inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika. Ico gitabo rero Fire and Fury kwivuga umuriro n'ishavu kikaba casohotse ku munsi wa gatanu. Mukanya catubandaniriza ku kiganiro ntorere kazoza.
Mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nk'aya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Wumviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Reka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Bakunze bikiyago cha politiki ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira hano ku ijwi rya Amerika. Jerome Niyonzima ndabaramutse nongera ndabahikaze kandi abipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu kiyago cha politiki ntorere kazoza uno munsi twashimye kugaruka ku bibazo n'inyishu umukuru w'igihugu yahaye abamenyeshamakuru mu gusozera umwaka mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Muri kino gice tugashimikira ku bibazo vyerekeye politike n'imigenderanire. Utangura gufata ijambo ni Thierry Kitamoya wo kuri radio nkuru y'igihugu.
Haherutse kuba amatora mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko, aho batora umukuru w'iyo nama. Mugabo abashingamateka b'Abarundi ntibitavye ayo matora cyo kimwe ndetse n'abatanzania, ariko mu nyuma twarumvise ko abatanzania bahavuye bisubira ko baravuga yuko bemeye ibyavuye muri ayo matora. Mbega Abarundi mu gihe hoguma uwo munyarwanda tuzoguma twitabaye ibikorwa by'iyo nama tutabyitabye, ingaruka mubona ishobora kuba izobiyahe?
Ibijyanye no gukunda duhagaze tuvuga yuko uwo batoye ntitumwemera kuko niyo aciye amategeko, kandi tuba yuko twamaze kubyandika tukakurikirana ukuntu byagenze kugira ngo turabe ukuntu tuyubahiriza. Bakazora mu karuciye kuri n'ibyo bazodusigura Abarundi, tutabura n'Abarundi tubabwira ati badusigure ko byagenze uko kubera ikindi. Nico rero niba dukange niba duha inyishu zumvikana tuzotubanda, niba tuzumvikana nazo tuzokoma tubabwira tuti kino gihe ngo nshakuze neza ariko ngo ngo kwitwara twa kwitwara.
Ibijanye n'imigenderanire, haraheze imyaka ibiri Burundi n'u Rwanda tutabanye neza, bikaba ndetse byaragize n'ingaruka ku mibereho y'abanyarwanda n'abarundi, cyane cyane abanyagihugu bato bato. Mbega gushika n'uno munsi twofata yuko ingendo y'u Rwanda iracari yayindi, Burundi turacari hahandi, ntacyo bakiyogira kugwa kugira ngo turabe yuko imigendere yosubira kunaguka.
Iyo habaye kutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aryakigura akamwegera ati yamara turabe ku bintu byohera ngo twararindire yuko uko kurera bitera byunyuka tujye turaba. None nko murabitsa abantu bashatse gutimbaza ubutegetsi mwo bana gute ibyo uno munsi bashobora kudakunda gutorika umuti bwa muri kazoza turabyerekana kiraha abamwe abagize ibintu n'ibindi ugasomborotso twarakihanganiye n'ibindi twembe twabishimira amakungu atino bintu urubanza muze muruce. Uno munsi ashobora kudakunda mbwa muri kazoza nta kimwe kiba tutezwa n'ingorane n'igucu Rwanda tutabika tutamenyeye tutabika tuzamenyesha abakungu twiga barundi dufite mu buryo tugenda ubwitonzi ntabwo dutwara dutwara hejuru.
Nitwa Christine Kamikazi, nkorera ikinyamakuru iwacu.
mwaratanguje umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ni mu gihe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro riri mu ngingo zitumvikanywe ko mu biganiro biherutse kubera i Arusha ko none mwahisemwo gutanguza uwo mugambi utarumvikanywa ko n'abari mu biganiro ni ukuvuga yuko mutiteguriye gukurikiza ibizova muri izo biganiro muri make izo biganiro bibera hanze mu biha ikibanza iki murakoze
kujya bizwa shingiro yavuze yuko twafashe ingendo yo kurinyanywa kandi hakira abantu bakiganira ibiganiro sibyo no musa kandi sibyo byeje zo bandare icyo twabwiye ni uko kandi namwe mwe n'abamenyesha makuru ari umugomba kuza muri abazi bibazo namwe muri izi muzi inyishu yabyo ibiganiro rw'inyanya rw'izwa shingiro byatangwa mu mwaka wa 2012 ibiganiro ni iby'abarundi kandi umurundi wese angana n'uwundi ibisigura yuko n'umurundi uri hanze dusumba abarundi bari mu Burundi reka da hageze ubwo iby'igihugu umukuru w'igihugu angana n'umurinyi n'umworozi kuko iyo cyatu kwese tuzoramo n'uko uhagaze muri Amerika cyangwa i Buraya musumba abarundi bose nibaza neza yuko ari ukuzimira ngaho iyo hageze kubona ineza y'igihugu turi mu gihe cya demokarasi abenegihugu bose bashize none abandi bashira muze mubaze ibyabaye tubi nayo kwikukira ibyo mubona byabaye ico bundi ko byanjye bibona itandatu na gatanu ko byagenze no cya na gatatu ni ko byagenze ibyo na gatanu ko byagenze ibyo na cumi ko byagenze ibyo na cumi na gatanu ko byagenze none tubise ikibazo kibonesha amaso yawe ucuyinda yuko ari izindi nyinshi ugomba kurundira kandi nyinshi zimaze kugaragara kuri abantu baterekwa ikintu kijyanye n'amatora mu bushake bw'ubundi kandi abo bantu twamaze kubatora umuti yuko izo ngendo ari zo guhasha mu masezerano ya Arusha iyo birumvikana neza yuko rero ibintu bijyanye no kubona n'ibiganiro byo hanze ibiganiro nyamukuru byabaye ngaho mu bindi gihugu byarakozwe n'ibiganiro byakozwe tutaraje n'amatora ya 2015 ibyo byarakozwe mu Kayanza y'amafedu rute ibiki byakozwe n'abashinga amateka n'abakimuza amateka bose barashikiriza hari n'ibyo byakozwe mu gutunga ijya mugambi w'igihugujije umutekano cyangwa mugambi w'igihugujije kuva gituri byose ari ibintu byasabwa bizotuma ibwizwa shingiro rihinduka leta icyo gihe rero kwishyira mu ngiro rero twebwe abantu bazoguma baganira ntamashe tubandaye turi dushyira mu ngiro ibyo igihugu kibandanye kibaho hamwe kimwe cyo namenye ibiganiro bya Arusha musanze mu zere cy'umuzi ari yakoze ari yavuze yuko ati ibiganiro bya mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka zo byarize amariyo cyarabandanye ratoya ibigo ari kwa abagabo n'abakinyezi byose bari mu yafutizo ijambo byarayiriye ijambo ni bya nyuma byarayibaye amariyo cyapfuyemo baratwirize byavuyemo dusanga byinshi barabihurije ko dusanga bise cyo turashira mu ngiro nta mutsinzi ukibere rero ibisigaye nabyo abarundi bazo baganira ko igihugu kibandanye kibaho nta murundi umwe cyangwa babiri batozirika abarundi gucasi bishoboka tuzobandanye twubake igihugu tubandanye abandi tuzoza bakurikira
nitwa Alain Majesté Barenga nk'abandi mu menshi makuru wagiye imico kama mu ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro byanditse ko ibiringo by'umukuru w'igihugu biduye ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi none ganye n'icyubahiro umukuru w'igihugu mu gihe iryo hinyanyurwa ryo kwemezwa n'abarundi bose muka n'umuryango wa politike musanzwe murimo ukabashira imbere kugira mwitoze tukaba tuzi ko mu 2020 muzamukira imyaka 15 muramutswa abarundi mbega muzotangura gushasha cyangwa muzobandariza kuri imyaka 15 muzobiharura gute
ibyo ari ingingo mwego kwa ino ngwara tuyivemo ibwizwa shingiro si iby'umukuru w'igihugu n'iby'abarundi ibyo ngingo nabyo bitunganijwe mu ntumbero y'abarundi kuba byifuza rero no muri jewe byo kumbaza ati mbega umugambo wino basobora kwizera mana yacu ugomba kuneza ingorane no muzi ndiko ndakora igihugu bantoreye ujye kuraba rero uri kurakorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umuntu ushobora kugira ikibazo nk'abandi sidabyifuza mugabo turabona neza ko ari abantu uri kurakora ibyejo kandi byejo ibyejo ni byejo uyu mwaka w'ibihumbi na mirongo ine byo muri 2020 mugabo n'umutima ibyo bivuze ati imyaka ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turasimba kanda tuza kwa rabuje wewe gusimba kanga na dusimba ababuguje barabibona nta gusimba kanga ibyo rikatwerekere abene igihe twerekere n'imigambo twerekere n'abajeje gusigura ibyo amategeko mugabo uno munsi z'umwitwara ariko icyo do cyo cy'ibiringo se z'umwitwara ariko abarundi kumva ngo twamara guheza igihe mbizwa shingiro nyimbe yuko abantu bze nimba murinda ko amatora zoba nitwagira imana ibintu bikava bukihutirwa n'ibijanye n'urundo no kwemeza cyangwa kwanga inyanya nziza bashingiro nibyahera ibyo bashingiye muze muri somo ari kuri vuga nibatanga bati uko maze gutungana rero mushaka guhaguruka mukaca mugaza ati mu muri sentare ibyo bashingiye tutubwire yuko niba ari ikibazo cyari ndega mubona bikomeza kuhunye no kuri David tuzi imara dukanda mwaka ngo mu kwezi wa gatandatu dubiheze muzoce mari fite mari ki bitware mubaze iduze atabatayitoza atabatarito atabantu baritoza muco mwafite mbega mutubonera ibyanyu no bizo shingiro giye na yegejwe bizogenda gute muco mwitwara ndi muri abantu bazokwitoza ndi muri abantu bazokwitoza
nitwa Diomede Hategekimana nkorera televiziyo y'igihugu akabazo kanje ka mbere kajanye n'intererano y'amatora n'icyubahiro igihe mwatanga intererano y'amatora muri Berbe mu gisata cyayo kiri Ngozi muhamagarira abandi bose babishoboye gutanga intererano y'amatora mwamenyeje ko iyo ntererano izotangwa ku gushaka kuri uwo wese akunda igihugu ni kuki byahindutse itegeko
intererano y'amatora twatanze intererano twamagara bene igihugu kamagara bende igihugu gutanga intererano ajye urabona je natanze n'umukuru w'igihugu kwenda akarokeza kamagara abandi bandi bende igihugu muga ibwizwa shingiro rivuga iki
umuntu wese afite ubwizwa
guterera mu kubaka igihugu tsimbataza demokarasi tsimbataza ubutungane n'umutekano rero itegeko ntabwo ryaje rifite kubiri ryaje ryunganira umukuru w'igihugu ugomba kwiyorohereza nawe ngaho byaje cyunganira ni nk'uko rero n'imbere y'uko itegeko rinaza benshi bariko baratanga ubuntu bariko baratanga ndetse aranasohoka bariko baratanga abandi benshi bakurikiye batanze ari benshi cyane abene igihugu batanze nasanze ko baratanga amafaranga benshi cyane mugabo na karoti batanze mugabo habaze kuza itegeko ubu mwakuza tubabuze kuvuga itegeko tuzotanga ku mushahara twebwe abarenze amafaranga nuko tuzotanga umushahara wose ku mwaka tuzowutanga tuzongera bati naratanze oya naratanze ya mbere no ku mushahara wanjye bazowutwara nyamara rero ni igihugu dukuzirikana igihugu ntabwo isumba igihugu kuko udafite igihugu ibyo byose ibyo kumenyesha amakuru udafite igihugu kudandaza ntabwo bikunda ntabwo gutwara igihugu gitembagaye kaba kabaye rero igihugu kitangirwa muri byose kugira ngo kikubesheho bwabi kandi gihagaze neza kugira ngo gihagare neza kigira indongozi iyo utagira indongozi ni meza
ku bijyanye n'indahiro y'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'abagize leta mu kwinjira muri ayo mabanga ingingo ya mbere y'iyo myanyuro y'ibwiza shingiro ivuga ko Uburundi ari igihugu kidashingiye ku madini Republique laïque muri mibi Faransa ingingo ijana n'indwi ijana na mirongo na gatandatu ijana na mirongo itatu n'umunani iyo myanyuro y'ibwiza shingiro irerekana ingene abondondagui bazorahira baja mu mabanga aho bazorahira bavuga bati imbere y'Imana mushobora byose ubwo izo ngingo ntizivuguruza ingingo ya mbere ivuga ko Uburundi budashingiye ku madini mbega hamwe byoshika nimba mu Burundi koko hariho abahakanyi batemera Imana bakazotorwa muri ayo mabanga bazorahira ibyo batemera
hanyuma ikicaranye indahiro mwacanganije ibintu erega Imana ni ibintu biratandukanye bavuga ko leta irayike nuko leta ntiyegamiye ku idini na rimwe mbwa Imana ni ibintu biratandukanye Imana ni ibintu biratandukanye Imana n'umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ari idini reka
nuko rero bakunze mukundi radio ijwi rya Amerika kawe nongaha duce tuba turabangiriye gato ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya makoze mwe mwatwumviriza yakoze Fatuma Dimasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe na Lidiane nahazwe kuri micro tuzongera ejo igihe c'isaha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara muranigwe mu banyu no mu vyanyu kandi mubandanye mugira umunsi mwiza wa Mungu.